Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro vyo no mwanya hikaze mwese nshuti bakunze.
Rero twe yuko kwa muganga cha duhitamo ubwo buryo bwawe mese nko mavuze ubwo buryo bw'imiti n'ukoresha cyangwa undi buryo kavuga bwa none moderne ngo tuvuga ubwo bufise esheke ntoyi cyane gose ubwo bw'imico kamanye ni bavuga bubushika 14%.
Uyu ni muganga Deo Gracias n'ukamazina muhinga yanonose bijanye no kuvura ingwara z'abakenyezi akaba natanga inyigisho mu isengero Fikabu riri mu gihugu cy'u Burundi aharagaruka kuvyerekeye gutandukanya ivyaro tuza kugaruka ko mu byo urambuye mu kiganiro c'abanyedini murabi hafi ya maradio yanyu kugira ngo ntimugisibe hagati aha matora y'abashinga amateka mu gihugu cy'u Rwanda rakomeje turabihera ko mu ntango za kino kiganiro. Ariko imbere yuko tuza kuzujya nino mu Rwanda kugira ngo turabize matora mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Amerika Donald Trump agabisha ibihugu vya Syria, Uburusiya na Irani kudakora ikosa mu kugaba ibitero mu ntara ya Idlib iri mu minwe y'abarwanya ubutegetsi bwa Syria. Ni mu butuma yanditse ejo kwa mbere akoresheje urubuga rwe rwa Twitter. Trump avuga ko mu gihe ivyo bihugu vyokora ivyo bitero abantu baharurwa mu bihumbi amajana bashobora kuhasiga ubuzima kandi ingaruka zikaba mbi kurusha. Kuri uwa mbere kandi ibihugu vya Irani cha Irani cashikirije ko citeguye gufasha mu bitero muri Syria kugira ngo igisagara cha Idlib kiri mu buraruko bushira urengero gisigaye kigenzurwa n'abarwanya leta ya Syria cungere kigaruke mu minwe ya leta kandi abakora iterabwoba ngo bahanurwe. Umushikiranganje wa Irani ajeje imigenderanire n'andi makungu Mohamed Javad Zarif ejo kwa mbere yaragize urugendo i Damas muri Syria kubonana na mugenzi we muri Syria na perezida Bashar al-Assad. Senare nkuru muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaraye ikuriye inkoni ku gashitsi Jean-Pierre Bemba aho yamenyesheje ko atemereye kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu yishimikije icaha yagirije cyo gupfumbatisha ivyabona mu rubanza aburanishwa na Sentare Mpuzamakungu mpanavyaha y'Ilahi mu Burundi mu mpera z'ukuno kwezi. CPI niho itegekanya kuzoburanisha uwo yahoze ari cegera ca perezida Bemba gupfumbatisha ivyabona mu gihe c'urubanza rw'ivyaha vyo mu ntambara akurikira nako niyo Sentare. Bemba yari umwe mu bari baratanze kandidature zabo bahisemo kwitura Sentare inyuma yaho mu rugujeje gutunganya amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubankiye guhiganwa matora ategekanijwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 na metero 31 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikazi kiganiro cyacu tuguhere mu gihugu cy'u Rwanda hamatora y'abashinga amateka bandanya ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ariko arakurikirana ibyo amatora. Amahoro Claver ngaho mu Rwanda.
Amahoro neza byane nazo.
Ego uri kurakurikiranira hehe hama ariko aratora abandi no munsi?
Ubu jewe aho ndi neza na neza ni ku mugwi w'igihugu ujejwe gucungera amatora hakaba ari kuhabera amatora y'abadepite babiri bazoserukira urubyiruko canke ugwaruka mu nama nshingamateka.
Hama ayo matora muri rusange ariko aragenda gute?
Amatora yatanguye neza na neza isaha z'5:30 hakaba hari abakandida 26 ba tegerezwa gutorwamo abadepite babiri abatora nabo ico gihe bari amajana 265 ni bari bamaze gushika ariko rera nabandi bagiye bari yongera baza gukebuke akabirizwa gutorwa rero nkuko nabivuze abashinga mateka babiri badoserekira ugaruka canke urubyiruko mu nama shinga mateka abatora rero ni komite nyobozi y'abaserekira ugaruka ku rwego rw'igihugu hamwe n'abaserekira uturere twose uko ari 30 tugize igihugu cy'u Rwanda.
Hama Gaclaver abariko baratora ahanini barasaba iki abazora mukabatowe nk'urwaruka?
Cyane cyane abariko baratora batuma abadepite babiri baserukira urwaruka kugira ngo bazoshikane ijwi ryabo mu nama nshingamateka cyane cyane ku kibazo cy'ubushomeri ngo bwugarije urwaruka hariho ngo gukomeza ubumwe mu rwaruka ibibazo biri mu mashuri mato mato hamwe mbere ngo na kaminuza kugira ngo haboneke ireme ry'amashuri harimo ibibazo byerekeye inda zitifujwe hamwe rero no gusaba ngo urwaruka rwose ruri mu gihugu ruje rubumbira mu makoperative kugira ngo ruronke imitahe maze nabwo rushobore gushinga imigambi mito mito maze guteza imbere.
Urakoze cyane rwose Pierre Claver niyo nkuru ubandanye kwikirana iyo nkuru hama turaza kubigaruka ku makuru yacu yo hanyuma kuryo burambuye.
Murakoze
namwe. Ego mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru acokorerwa mu ngata na Assumpta Kabuyi wari ahakorera komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cy'u Rwanda. Amahoro Assumpta.
Amahoro Diane.
Ego muri iyo komisiyo y'amatora uhejeje kudutangariza mu kanya k'umukandida Nsengiyumva Janvier ahejeje guhura n'abayigize kugira ngo bagaruke ku kibazo cy'amazina yiwe yanditswe nabi byifashe gute bamubwiye iki bayaziki?
Urakoze Diane na kugira ko Nsengiyumva Janvier amaze kudutangariza ko yakiriwe na komisiyo y'igihugu y'amatora. Muzi neza ko ejo ijwi rya Amerika ryo ryabashije kumenya ko uriya mukandida aho kwandikwa Nsengiyumva Janvier hari handitseho Nsengimana Janvier. Akavuga rero ati byatumye abagombaga kuntora bayoberwa uko babigenza, ndetse agakeka ko ari nayo mpamvu atagize amajwi menshi. Akavuga ati amajwi yanjye ashobora kuba yabaye imfabusa kubera ko abantu basangaga handitseho Nsengimana aho kwandikaho Nsengiyumva. Amaze rero kutubwira ko yakiriwe na komisiyo y'igihugu y'amatora, komisiyo yamubwiye ko igiye kubisuzuma, bakanamubwira ati twagize ingorane ko ari ikosa ryabaye mu icapiro ko batabashije kubibona neza, ariko bakamubwira bati ntugire impungenge kuko wenda hari abantu bagutoye bakoresheje amafoto yawe. Ariko akababwira ati birashoboka ko hari umuntu utarunzi kuko ntabwo abatora bose nagiye mbiyereka, noneho wenda yaraza agashaka Nsengiyumva yaribura rikaba imfabusa. Komisiyo rero imubwiye ko igiye kureba uko 30% yasigaye bakwitwararika bakareba neza ko bakabara amajwi ya Nsengimana bakaba bayashyira kuri Nsengiyumva, noneho bakareba ko no mu bindi byatambutse byabaruwe bashobora gusanga hari amajwi yaba yaratakaje kubera ko wenda babonye ko hari handitseho Nsengimana nayo bakaba bayamusubiza. Ukugeza ubu rero uyu mukandida nta kintu aravuze ati ngiye gutegereza 30%, birashoboka ko 30% isigaye kubarurwa ishobora kumpa amahirwe yo kuba nabo umudepite. Nta kindi kintu aravuga ko yakurikiza kuko ataramenya ikiva muri 30%.
Assumpta Kabuyi urakoze cyane rwose na wewe isango ni makuru yacu yo hanyuma kugira ngo iyo nkuru igaruke ko kubyo burambuye. Turacari mu by'amatora mu gihugu cy'u Rwanda. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa nawe nyine turi kumwe ku murongo wa telefone. Eric amahoro urihe hamuri kurekurikirana iki nawe?
Urakoze Diane. Ubu ndi Kacyiru mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali nyuma y'uturere twa Nyarugenge na Kicukiro. Ndi gukurikirana uko amatora y'abadamu bagomba guhagararira abandi mu nteko ishinga amategeko mu mutwe w'abadepite ari kugenda. No kuvuga ngo rero mpereye Inyarugenge na n'ubundi iki ni icyiciro cyihariye cy'abadamu babarwa muri 30%. Nyarugenge rero aho nagiye ngera hafi ya hose nagiye nsanga bagiye baramuka mu gitondo kare kare bakaratura mbere bakarangiza, nicyo kimwe rero na Kicukiro ndetse na hano aho ndi mu karere ka Gasabo.
Hama rero muri rusange amatora ariko aragenda gute, abaje gutora bariteze iki ku bapfasoni bazobaserukira mu nama nshinga amateka?
Amatora muri rusange ni tuze cyane ko baragenda baza aho bigeze kuri amasaha baragenda baza gake gake cyane ko ni kitiro nkubwira ko kihariye no kubona abantu baza utageze kuri site y'itora cyangwa ngo uhure n'umuntu umenye ngo yatoye mu badamu birago birete kugera kuri iyo site y'itora n'ubwo ngo rero icyo biteze ni ukugira ngo nkuko ubutegetsi bwabahaye ijambo baragira ngo n'ubundi bagume barisigasire nkurikije umushingiye ku byo naganiriye na bamwe mu batoye cyangwa banasanze ku masite bagiye gutora ni ukuvuga ngo rero nabo barashaka uwo mwihariko wabo nk'uko bavuga ngo abadamu bateye imbere bagume muri uwo murongo.
Eric urumva uno munsi ariko aratora abaje gutora abapfasoni n'urwaruka urumvise nuko bariko barumviriza ivya Janvier avuga ati izina ryiwe ryoba ryanditse kutariko ariko ejo nk'imigambwe ikomakomeye harimwo nka za FPR niho baheraheza iryo tora muri rusange hari ico komisiyo yababwiye amatora amaze kurangira yabo ibitigiri vyifashe gute vyimfata kibanza kuri abo bamaze guharugwa
biragoye kubera ko ntabwo magingo yangaye ibintu by'imibare byari byatangazwa uretse kuba twagiye dusanga wenda hagombaga gutorera 75 bose barangije cyangwa hagomba gutorera 38 ugasanga haracyabura 8 nabwo karibone n'abagenda baza nuvuga ngo imibare kugeza ubu ntabwo umuntu kuri site y'itora ashobora kukubwira ngo batoye bate no gutegereza ibyo komisiyo y'amatora iza gutangaza.
Urakoze cyane gose ariko iyo komisiyo y'amatora kibutsa yuko ejo yari yavuze yuko vyimfata kibanza umugambwe babona mu migambwe ariko iratogwa uri ku isonga ari FPR aho vyimfata kibanza ufise amaje 75% kwijana. Ijwi ry'America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya cha tubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara nyezina.
Tibanwanyi namwe bakunzi bijwi rya America mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Nuko rero duce tugaruka ku kiganiro c'abanyedini aho no munsi tuvuga kuvyerekeye uburyo bwo gutandukanya ivyaro canke kugabanya izo vyaro turakira mugenzi wacu Diane Ndonse Bujumbura atangura yakira abatumire bari kumwe muri studio hama bace baduga kwijambo.
Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabaramukije.
Yaramukije namutsaba turi kumwe n'abasana batumviriza.
Ego Patiri Pierre Sengiyumva umwe mu bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura namwe mbwe turabaramukije.
Mwaramutse cyane.
Turi kumwe kandi na muganga Deogracias Ntukamazina umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'abakenyezi akaba no mu batanga inyigisho mu isengero rya Fekabu namwe mbwe turabaramukije.
Amaro neza.
Ego turi kumwe n'umukenyezi kandi Asteri Nduhirubusa w'umukirisu aza kutubwira ibijanye n'ingene yifata mu gutandukanya ivyaro canke aba mu guhagarika ivyaro namwe mbwe turabaramukije.
Turabaramukije.
Ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku kibanza indongozi z'amadini n'amasengero ziha uburyo bwo gutandukanya cyangwa guhagarika imvyaro nk'imwe mu nishu zo kugabanya umurindi w'igwirirana ry'abantu mu gihugu. Sheikh Haruna mwebwe ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro mwebwe mubuha ikibanza kingana gute mu idini ryanyu?
Murakoze cyane gose. Mu bisilamu uburyo gutandukanya imvyaro tubuha ikibanza kinini cyane gose ariko kandi nkabanza kumenyesha yuko nkuko abarundi batanga amazina abyara imana hakiza imana hatunga imana ariko rero ikintu gusa tutaheza ngo tumbikane ko hanini usanga ari kijyanye n'uburyo abantu bagira kugira ngo bashobore gutandukanya imbyaro ariho ngira ngo umuntu heza akaza kugaruka kuko twe turashira imbere ibyo twita uburyo kama bwo gutandukanya imbyaro nabwo bukaba ari bubiri kandi ubwo buryo kama tubyigisha abadukwirikirana bose abone kubyoshaho kugira akamaro kugira ngo bumve nyine babikoresha babyiyumvemo babone n'akamaro keza.
Nk'abaciriyemo ubwo buryo ni ubuhe? Mwavuze ko ari uburyo bubiri.
Uburyo bwa mbere ni ubwo bw'uko mu gihe c'uburumbuke abo bantu bubakanye badaheza ngo bakore amabanga yabo yabubatse.
Uburumbuke abadatahura neza
ni ukuvuga mu gihe cy'uko umukenyezi ashobora gusama bagaheza rero bakirinda gukora ayo mabanga yabubatse. ubwo bugira kabiri no muri cyo gihe cyabo bubakanye cyangwa umukenyezi ashobora gusama mugihe ariko bagira amabanga yabubatse hageze gezi cyose sinanga aheza kadisesa hanze kugira ngo kuko nizo zera zigakora mu byo kurumbuka
ego patiri Pierre ngiyumva muho muri ekleziya katolika ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro mu ikibanza kingana gute
twebwe muri ekleziya katolika umwana ubwa mbere tumukenguruka nk'ingabire itangwa n'Imana kandi tukayishimira Imana cyane yirema hanyuma twebwe uburyo twemera muri katolika n'ubujye Imana yatunganije hariho uburyo ndemanwa Imana iremye umukenyezi yaramutunganije kuburyo afise ibihe byo gusama imbanyi n'ibihatari byo gusama imbanyi ni nabwo buryo n'uyo muvukanye yaravuze buryo kama ndemanwa nuko twebwe dushira imbere
ego ubwo nyine uko ari bubiri nkuko Sheikh Haruna yabivuze
oya twebwe duca dutandukana gatoyi uburyo twebwe dushira imbere n'uburyo bwatowe n'abashakashatsi hariho uburyo bwo kugendereza uruziri ubwo buryo bwatowe n'abahinga b'abaganga hariho uburyo bundi novuga nti bwo gupima ubushuhe bw'umukenyezi n'ubwo bwatowe n'abashakashatsi hariho ubundi buryo twebwe dushira imbere uburyo bwo kugendereza icyo twita ubwinjiriro bw'igitereko cy'umukenyezi nubwo turabushira imbere mu bisanzwe ni nk'uburyo bwose hamwe ni nk'ubugindwi dushira imbere hama rero umukenyezi umwe wese bivanye n'ingene umubiri wiwe utunganijwe n'ingene ameze gaheza gatoramo uburyo bumwe muri ubwo onye dushira imbere
cyane cyane n'uburyo kubyasuzume ko adashobora gusama ko atari mu bihe byo gusama imbanyi
twebwe mu bisanzwe twigisha umukenyezi ukwezi kwiwe ukwezi k'umukenyezi muri uko kwezi k'umukenyezi harimo ibihe byo gusama imbanyi n'ibi atari byo gusama imbanyi
ibyo byo gusesa imbuto hanze mwebwe
ibyo ntituvyemera
hari uburyo ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS ryashyizeho ubwo buryo bundi bwo muvuga ko iki burya butangwa kwa muganga
ntitubuhuriza ko ku bituma nkabiri cyangwa se tukuna kabivuga ubwa mbere ho ibyigwa abo baganga nyine bagira cyangwa OMS igira nuko byerekana yuko budakingira ijana ku ijana uvuga ko umuntu ashaka ko ufashe kandi akabutwarira ko imbanyi ubugira kabiri ibikoresho bimwe mu byo bakoresha ntibazi ibyo bikozwemo kubyo ushaka kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umukenyezi mbwa bikoresheje ubugira gatatu nuko hariyo bamwe ntibavuga ngo ubufuko usanga ihagize kurangura amabanga bashobora guhendana yatanguye kandi ugasanga agiye gukura mu nyuma zumvikana ko bimwe byo kwizera bitarimo
ego me turi kumwe na muganga Deogracias Ntukamazina muhinga yanonose ibijyanye no kuvura indwara z'abakenyezi asanzwe anakurikiranira hafi abakenyezi bibungenze mutangana inyigisho kandi kubijyanye n'ivyo ivyo indongozi z'amasengero n'amadini bariko baravuga ko batemeranya n'ubwo buryo musanzwe mwigisha mwebwe kwa muganga mubivuga kwiki
kineze rwa mbere nuko ico cyumviye cyo gutandukanya za bacemeza bose ivyo ni byiza cyane gose ndumva ivyo bavuze ni byiza cyane ariko turavye ukuntu bigenda ku mukenyezi ari kuri ubwo buryo kama nkuko bavuze ubu buryo bufise mu France bavuga peto de chek sinzi ukuntu bivuga mu kirundi n'uburyo umukenyezi abugiye ko nk'abakenyezi ijana bugiye ko 40 barabusamirako ndumva ni benshi cyane rero twebwe kwa muganga tuca duhitamo ubwo buryo bwawe mese nuko mwavuze ubwo buryo bw'imitimirizo dukoresha cyangwa ubundi buryo bwa none moderne nkuko tuvuga ubwo bw'umufise esheke ntoyi cyane gose ubwo bw'imico kama nyine bavuga bubushyika ku 40% ariko ubwo kwa muganga dukoresha ni munsi ya 10%
ariko nabwo ngo abakenyezi barabusamira
biravana umukenyezi agomba kuja kuri ubwo buryo abanza kuja kwa muganga akavuga ati jewe nashaka gutandukanya ibyaha muganga icyakora aramubaza ibibazo akamupima akaraba akamubwira n'uburyo buhari akamubwira yuko yohita ngo ashaka ariko aramufasha ko hari ubu gusanga uyu atakenewe kuba bidashoboka ko acya ku buryo kanaka kubera kubwira ingaruka mbi uca umufasha kugira ahitemo uburyo butamubwira ingaruka mbi kandi burahari
yego kumbure turabigaruka ko reka duhe ijambo umukenyezi Asterine duhira ubusa asanzwe nawe afise uko yizera w'umukirisu nubwo atashimye ko tuvuga isengero asengeramo kuko atariserukiye mwebwe mu ubwo buryo bwo gutandukanya ivyaro mbega mwamubukoresha
murakoze ku mijambo ikibazo cyo gutandukanya ivyaro ni kibazo gitegerezwa kuba umwitwarariko w'umuntu uwo ari we wese muzima yaba umushinga ntahe yaba umukenyezi mu rugo kuko iyo utacyitwararitse iyo ugifashe minenegwe kiratera ibibazo haba mu buzima bwo mu mubiri haba no mu buzima bwa gikirisu itandukaniro gusa n'uburyo tubitorera inyishu
mwebwe mwabitorera inyishu gute
jewe uburyo bwa mbere nshyira imbere bwo gutorera inyishu nk'umukirisu dukubanza gusenga Imana. Imana niyo nyishye ibibazo, Imana niyo iroraniriza igatunganiriza umuntu mu buzima bwiwe bwose mu myaka yiwe yose.
Ego yarabishuye Imana.
Ego.
Ubu mufise abana bangahe mwatandukanije gute imbyara?
Ndiwe mfise abana 13 kandi Imana yaranyishuye, ari Imana yishura umuntu umwe wese mu nzira yiwe. Uko mwadusiguriye kubyara ku rugero, mwadusiguriye ati ni kubyara b'umuntu ashoboye kurera. Jewe maze gushira Imana imbere ngasenga Imana mu rubyaro rwanje kugira ngo ibemwo. Narasenze kugira ngo inshirire ku rugero urubyaro, kandi ko dusenze siko Imana itegerezwa kwishura. Igikuru nuko yishura ibiguha kuroranigwa nibiguha kutunganirwa.
Mu majambo makubwo buryo mwebwe ntabwo muri yo murakoresha?
Narakoresheje uburyo butambera icyaha imbere y'Imana, kuko buriho ndabukoresheje ntibwankundiye. Umaze kutankundira sinari gufata bwa bundi budahimbara Imana, cyanshi mpitamo gusenga. Ikibazo ndacereka Imana kandi ndakigira umwitwarariko gose, nicyo kibazo mu buzima nsengera gusumba ibindi byose.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tugarutse kuri mwebwe murongoye amasengero n'amadini, namwe uko umukristo ariko arabivuga niko namwe bimeze. Ni kuvuga harimo muri ubwo buryo bwo kwa muganga, ni kuvuga bwose Imana ntibwemera, niko muvuga?
Ubu buryo bwo kwa muganga twebwe turashima ko Imana yahaye ubwenge abantu, ama ubwo bwenge abantu bakabukoresha kumbone mu gushobora gutora ingwara, kuvura ingwara izina ziriye. Mugabo igihe bishitse abantu bagacarondera kuja mu kibanza cy'Imana, ica bitangura kugorana gatoya. Uwemeza igihe yemeza nk'ubu buryo nariko mvuga, yabanje kubiraba nibari kwemeza uburyo bufise urugero runini rwo kudakundira abantu. Ni nacyo gituma twebwe tugiye kuraba mu biharuro by'abariko bariga kubantijana. Abashobora kunanigwa ni hagati ya 5 n'8 nibo bashobora kuyoberwa. Ariho no ngaha mu Burundi abanyeshuri biga muri kaminuza y'ubuganga bagiye gutohoza bonyine ku kibuga barandika ko ibitabo ari weruka kwandika igitabo memoire kuri ubwo buryo twigisha. Yasanze nawe nyene ku bantu 108 yakoreye ko yasanze abashoboye kuyoberwa ari 8%, abandi bose buragenda neza burabakundira. Shatse kuvuga rero ko ubwo buryo ari uburyo bwemewe na OMS kandi ari uburyo bushigikiwe ku isi yose, kandi ari uburyo bwatowe n'abahinga muri ibi by'ubuganga, ari uburyo bw'abapatiri.
Ego. Ni bumwe mu buryo, ariko hari n'ubundi buryo bwinshi iruhande y'ubwo mubwo OMS ihanura gukoresha. Muganga Deogratias Ntukamazina, mwebwe muri umukirisu kandi mukaba n'umuganga, bavuze bati hariho uburyo butemewe n'Imana n'ubundi bwemewe n'Imana, namwe niko mubibona nk'umuganga kandi nk'umukirisu?
Murakoze cyane, ndi muganga kandi nkaba n'umukirisu. Ubwo buryo baravuga ko butemewe n'Imana, mu bisanzwe ubivuga mu buryo bwinshi. Rero n'Imana aho yari mu muntu, yaremye umugabo, hamereye umugore, yarabahetse agira ati nimurondoke muzurise. Hanyuma icyaha caraje, icyaha kimaze kuza byose byarahindutse, haciye haza ingwara, haciye haza ingorane nyinshi cyane, hacaza nuko umukenzi umbwira tuzobyara ubabaye. Noneho si kubabara gusa no gupfa, ubu barapfa, nibyo bibica ku isi yose. Ibyimbanye no kubyara hose ni mu bihugu biteye imbere, ibintu bihita n'abakenyezi n'ibijyanye n'imbanye no kwibaruka. Rero aho icyaha kize ikabihitura byose, nta cyaha ziyo myite haza amaantibiyotike y'indwara kanaka za malari byinshi no byaciye. Imana y'ubwenge abantu mbwira batori iyo miti uku kugira ngo bapfure ibyo bintu byose. Muri urwo rugero nta cyaha haza n'ibyo bintu byo gutandukanya imbyaro. Rero kubera iki haciye haza icyo kibazo rwazo byarabigoye, ubuho no gupfa barapfa, nukuraba rero ukuntu biteze kugabanuka kugira ngo abakenyezi ntibashishikare bapfa. Kandi noneho nsubiye n'inyuma gatoyi, igihe Imana avuga ati murondoke, urabona kenshi nk'uko tubibona tubizi batwigishije, umukenyezi aboneye n'umushinga ntagiye cyo kubyara burya arongwa intuze imbuto nyinshi cyane, ariko kamwe konyine kenshi kamwe konyine ni benshi bumva n'umwana umwe yarazi amagara y'umukenyezi mu bisanzwe. Abo bose yari kugira ati izo muti urenga imuriro nicana bose ababyara ntibyakunda. Nicyo bituma rero bijyanye n'ibyo byo gutandukanya inzara ku magara y'umukenyezi. Ibyo nk'uko bavuga ubwo buryo kama yego ni byiza, yavuze ngo barabyize by'ukuri ivyo vya esheke basanze ku bagore 108 abo ni bake cyane. Ivyirwa OMS ikora ivyugira abagore barenga 100,000 mubigirako bakaraba.
Ego.
Hanyuma rero ubwo buryo rero kuri ivyo bavuga ngo ivyo babukozemo ni biki, ndavyumva ariko barabyize neza haba biraba barabyize neza ku buryo nta kibazo kugira ku mukenyezi kandi huko nabivuze umukenyezi umwe wese aje kwa muganga baramuraba uburyo bikwiranye
ego mugabo uko hari uburyo bukwiye gukoreshwa n'ubudakwiye gukoreshwa nabyo kubakira isu ku bantu bemera imana kuko baravuga ati hari uburyo bwica bamwe bavuga ati hari ubwo dushobora gukoresha kandi ati bwose ntibwemewe n'imana kuri ibyo mwe mwivuga
ibyo kuvuga ko ntibwemewe n'imana byo gora kuvuga ko umuntu wese kumbura uko nasenga imana no kundi mwishura ariko kene bwa ku buryo bwose umeze neza kuvuga ko bwemewe n'imana cyangwa utemewe n'imana biragoye kuvuga kobera abantu bose barasenga imana mwe kiri umwe nta tubabona ikindi gitabo cyacu bireho byanditse ngo ntibwemewe cyangwa ariko twebwe tuzi ko ubwo buryo bwatowe imiti nk'uko yindi yatowe kandi bwatimwe neza kandi babyize neza ku mubiri w'umuntu atakibatse
yego shehe
umwe wese araraho
urakoze n'ukuri je ndatahura uri koravuga nk'umuganga ariko nashakanga ariko ku bintu bibiri ubwa mbere hoho ubuzima butangwa n'Imana icyo tukimenye tucumbikane ko kandi iyo Imana ivuze iti uyu munsi ubuzima burahagarara burahagarara naho woba ufise ubuhinga bumeze gute hanyuma kandi Imana yaraduhaye ubwenge nk'uko muganga ariko rivuga harabashakashatsi bari bwoshakashatsi ku bintu byinshi yano hino n'ukuri kandi no muri ivyo niko navuga ubwo buryo kama dukoreshe n'ubumenyi Imana yaduhaye kuko buryo bwawe mesi bumaze imyaka yubidashika kuri 30-40 imbere yaho abantu barabyara ku rugero bagatandukanya ibyaro kandi bakaronka abana bashaka bifuza zumbikane rero yuko ubumenyi Imana yahaye abaganga abashakashatsi ifise urugeze agarukije ko mugabo buryo kama mugihe wifatije n'ubwo gusaba Imana wigishije abantu neza bakari ko basaba Imana kugira ngo ibumvire burabakingira ijana ku ijana ntibari ko baravuga ngo ariko uko udashobora gushika dushyira imbere Imana byose bidushoboza mugabo kandi tuzo mu bintu byo kuyirwanya tubishyira imbere muri byo
ego ufasane ya terrier yavuze ko ariho ku Imana yamwishuye mari mari savye ko mu ifuza ko byara abana 13
oya soko nayisavye jewe natanguye kwizera Imana isabana bane nanguye kwizera Imana afisa abana bane kuva ico giye nasenga Imana avuga nti Imana ngereza aba ari cifuzo cyanjye kandi si cifuzo kibabaza Imana ni wangereza aba nzogushima hanyuma Imana si cyo yashimye gukora uko jewe mvuga nti shyira Imana imbere kandi ndagisengera cyane kandi nkumva yuko neza Imana yanje turi kumwe.
None mumva yarabishuye kandi yakigeza kuri 10 nabanga.
Yego, inzira z'Imana zo kwishura zirenga igihumbi. Jewe nasabye abo bane kugira ngo umva hari kuwa kane kugira ngo ndonke kuroranirwa muri abo bane nk'ubwenge bw'umwana w'umuntu uko bukora. Imana nayo ikavuga iti oya nzokugira igikoresho cyanje uzoshingira nta ico nakoze. Nzobaguha kandi nzoguha kubaroranirwamo no gutunganirwamo haba ku bw'ubuzima bwawe ku magara yawe haba ku magara y'abantu haba no mu buryo mubaho
yaciye ibongera uburyo bwo kubesha abo bana
je uganje Imana impamagara meza sinkoboka ngo nukubera uko kubyara abana banje kabaha amagara meza sinsesagura ngo nuko ari abana benshi eka abana bagira amagara meza nanje nkagira amagara meza kandi ngatwara inda amahoro ngakomera neza nabwa mana kuko aribwo buryo wabonye bushimye ko unyishuramwo igikuru nuko ndoranigwa ngatunganirwa ku magara yanje no kubana banje ndagushima
ego me muganga Deogratias Mukamazine umukenyezi numwe mu bakenyezi bashobora kuba basenga gucyo ariko bakagira ibyo basavye Imana ariko je ndiko ndumviza numva itaba yabyishye nkuko ababisavye usavye bane kagwa 10 nabangahe mbega abantu basenga gucyo mwebye mu bavuga ko iki bizera muri ubwo buryo
oya urumva ugambiri yashaka bane mugaye Imana mu 13 kandi nabona kiri mutumye bazagushishikara urumva rero iwe yakugira ubuntu urumva uvyara neza ikire mu kibanza cy'umuntu abyara koze yere kwishika kuri bangara ntibikunda kwegwe ntagira igihe tukugara kubera amagara y'umukenyezi
ukugara burundi
yego none umukuza abyekeneza byara koze akoze kuri tukumaduca kuri yankovu waciye rimwe kabiri gatatu kane gatanu uyo nkuvu isigari imeze gute akantu kagashambara kuryo kuko atwaye yindinda iramutabukiramo akabyarira umuntu ugasanga apfuye
ngira nabandi bizeye yo kibakorera nkuko yamukoreye
urujyo kwizera urumba no kwizera mugabo ivyo twizera urumba no kuravya amagara y'abantu no kubutegekana gwe ntabi ngorane
Nuko rero harakoze mugenzi wacu Diane Ndonsi n'abatumire biwe bari kumwe muri ico kiganiro cabo nonga haduce dusozerera iwanyu mu ntara y'uno munsi n'icuti bakunze mari kumwe natwe mwakenuye bakoze namenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico baterera yakoze Innocent Kimenyi na Ingenieur Jo bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Jediane na Hazona ndemesheje iwanyu mu ntara y'uno munsi tuzongerejo nkaho twahereye muranigwe mu banyu no mu vyanyu